Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abanshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu tariki 12 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Nkunikije.
Wasaba yuko bo dufata nk'abandi kuko natwe twari nyuma y'igihugu. Si kuvuga ko tutari abantu nk'abandi. Badufate neza biyumvemo ko turi bene wabo kugira ngo nitwishire ku ruhande nk'uko.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ari ku mupaka wa Tanzania. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ibivugwa mu gihugu cya Sudani inyuma yaho Perezida Omar al-Bashir akuriwe. Inkuru yerekeye ibikorwa byo kwibuka imyaka 25 irangiye habaye genocide y'Abatutsi mu Rwanda hamwe n'ikiganiro muri Sanga turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu gihugu cha Sudani havugwa ibiki nyuma yaho Perezida Omar al-Bashir akuriwe ku butegetsi. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana yakurikiranye ibitangazwa n'abasirikare bafashe ubutegetsi.
Ngo indongozi nshasha za gisirikare zafashe ubutegetsi muri Sudani zivuga ko zitekanya gusubiza igihugu ku ntwaro y'abasivile mu myaka ibiri. Mu kiganiro na menshi makuru kuri umunsi wa gatanu, General Omar Zene Abedene yavuze kandi ko atamugambi wo gutanga Perezida yakuwe ku butegetsi Omar al-Bashir muri sentare mpuzamakungu ku vyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyaha vy'ihonyabwoko. Abirekana muri Sudani bamaze amezi ane biyamiriza intwaro y'igikenye ya Bashir jo kuwa kane niho banka kubahiriza itegeko ryo kudatembera mu ijoro ryashizwe ho inyuma yaha abasirikare batembagarije ubutegetsi. Bavuga ko bakeneye abategetsi b'abasivile mu gishingo cy'abasirikare. Leta z'umwe za Amerika zasabye abasirikare ba Sudani kudahotera abanyagihugu no gutanga umwanya ku basivile muri leta nshasha. Umuryango umwe bwa Buraya nawo ugasaba ko ubutegetsi buhabwa abasivile.
Urakoze Aloisa.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Leta ya Tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR biramandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahora zicumbitse mu makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ni inkuru ya James Jovina, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania.
Kuri uyu wa kane abatahutse bagera ku 550, abo bose biyandikishije gutaha ku bushake bwabo. Nk'uko byatangajwe n'abashinzwe impunzi muri komine Kibondo, abatahutse kandi bose bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi, bitegekanywa yuko zishikira mu ntara z'Amakamba na Rumonge. Uyu ni Paul Gaspari, umuvugirizi w'ibiro by'abinjira n'abasohoka muri komine Kibondo.
Kwa hii imezi miwili iliyopita, kuanzia mwezi wa pili tarehe 6 mpaka mwezi wa 4 tarehe 2, wamerejea kama watu 2968 hivi.
Ukiringo cha mezi abiri ya heze hamaze gutaha abarenga gato 2,290 bariyandikishije ku bushake bwabo kandi twarabatahukana.
Uyu munsi rero murabona yuko hatahuke abagera ku 550 kandi n'abandi bakomeje kwiyandikisha.
Abenshi abo dutahukana bakira ku mipaka ya Mabamba, Kabanga hamwe na Manyovu. Uretse abo dutahukanye uyu munsi, abanyuma batwe twatahukanye bari bakiriye ku mupaka wa Mabamba kandi bari 340. Ubwo rero urabona yuko abarundi bakomeje kuyandikisha gusubira mu gihugu cy'amavuko.
Kwa hiyo naona ni kwa kiwango gani watu wanazidi kuhamasika kujiandikisha kurudi nyumbani kwa hiari.
Yije Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya 15 abyasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura. Bamwe mu bo twavuganye basigura yuko banezerewe gusubira mu gihugu cyabo.
Ngwi turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse. Kiringo narimaze mu ikambi imyaka 4 yokwimwe itariki 22 z'ukwa kane.
Numva ndyohewe cyane. Ingorane gusa nuko iyo twiyandikishije bateba kuduhungura, niyo ngorane tubona.
Rima birangyohe cyane. Mu bisanzwe jewe kwiyandikisha ni ku ngombwa y'umuntu. Nintuze y'umuntu musukumati nk'uguhunga ka nk'uguhunga ntawaje ahungana n'ubundi yubabona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe.
Abo barundi bitegura gutahuka bemeza yuko bagiye gutangira ubuzima bushasha kubera bari bamaze kiringo cy'imyaka myinshi mu buhungiro. Bafite kandi nico basaba turanye babo bari barasize mu Burundi.
Cuno sabanye tugiye gushikamwo ngiye gushikirako nk'umuno basaba nk'umubano mwiza tukuyaga duhuza.
No sabaye uko bo dufata nk'abandi kuko natwe twari inyuma y'igihugu. Si kuvuga ko tutari abantu nk'abandi. Badufate neza biyumvemo ko turi bene wabo kugira ngo twiyumve natwe neza ntitwishire ku ruhande nk'ukumenga ntituri abantu nk'abandi. Abandi icyo nicyo twosaba
abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko bo twitegurira ndetse n'akanyamuneza tuzushima kubona dusuye kubona na twese dukomeye.
Naho biruko hari amakuru twabonye yuko harabahunguka ariko bakongera bagahunga. Ibyo bituma batakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi iyo bagarutse ku butaka bwa Tanzania. Aba ni bamwe mu bo twasanze bafatiwe ku biro by'abinjira n'abasohoka muri komine Kibondo kubera guhunga bugira kabiri. Aha batubalira uko byagenze.
Cyo byagenze narashitse mu Burundi duhungutse. Umugabo wanje bashaka munyuruza. Nandi mu iryo jona cyane byuka ntera ngarukinge. Bihumwe n'abana nyine batatu. Je nasaba yuko nosubira mu mwambi kugira ngo aba ubuzima bwa bana bwo pumbe ndaburokore guko. No ngenda shikira mu muriro kandi nta nuko ndo bashika nayo. Inzara ni iki? Bagwa mu nzira kandi ndagengwa mu nzira. Mperuka inge zahige yecyo.
Je narahunguke maze guhunguka ngeze ngozi sanga inzu yarakomoke. Maze nzo yara bomo cyane se nkotesha yindi nzo nkotesha yindi nzo rero hano hahera iminsi nyene bacyara bamfatira ho mushanya baza kumfunga nyuma ya amezi atatu bamaze kundekura rero naciye ntitangira iki cyangwa umanza
kuva uyu mwaka wa 2019 utanguye hamaze gutahukanwa impunzi 3,500 bitigira ibitangwa n'ibiro by'abimukira muri komine Kibondo aho burukwezi yatahukanwa abarenga 600 muri rusange. Kandi kuva uwo mugambi wo gutahukana impunzi ziyandikije ku bushake bwazo ushizwe mu ngiro mu mpera z'umwaka wa 2017 hamaze gutaha abarenga gato 2,027. Abasigaye mu nkambi nabo bakaba bashika 347,000 3,900 mu biheruro byatanzwe na HCR muri uku kwezi kwa gatatu guhera. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR ifatanije na Leta ya Tanzania itegekanya yuko rizatahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi zirenga 12,000 muri uyu mwaka w'2019. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 35 1 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda kwibuka genocide ku nshuro ya 25 birabandanya mu gihugu cyose uyu munsi. Abayobozi b'intara ubuseruko hamwe n'abanyamadini bibutse abiciwe ahiswe muri Commune Rouge mu karere ka Rubavu. Mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yakurikiranye ibikorwa byabereye muri ico kibanza. Turi kumwe na Claude Ganza munyamagana. Mwiriwe neza Claude.
Murabo neza.
Murashaka kutubwira ukuntu ibikorwa byo kwibuka byagenze imyaka 25 irangiye habaye genocide mu Rwanda y'abatutsi aho mu karere ka Rubavu.
Murakoze. Ni abakristo bitorero Pentecote mu Rwanda ku rwego rw'igihugu bibukiye hano mu karere ka Rubavu, by'umwihariko mu gace kiswe Commune Rouge, kubera umwihariko gafite w'abantu bahiciwe haba mbere ya genocide mu myaka ya za 1991-92 abo bitaga ibyitso. Bagarutse ku mateka yaho bavuga yuko hacukurwaga ibyobo bigacukurwa mu ijoro bitegetswe nyine n'abategetsi, bagakoresha imfungwa z'abagazi ababaga bari mu mabohero ibohero byahani Rubavu, noneho abantu bakajyanwa kwicwa, bamara kwicwa bakajugunywa muri ibyo byobo. Uyu munsi rero iritorero ndetse n'intara y'uburengerazuba n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye niho bibukiye abatutsi bishwe muri icyo gihe cya genocide. Iritorero ryagarutse ku butumwa rikunda guha abayoboke baryo yuko abantu bashobora kuba bataragize uruhare rutaziguye muri genocide, ariko bakaba yenda hari ibikoresho bya bamwe basahuye bo bakabigura atari bo babisahuye byangamize bikunze, ariko byonyine ko no kuba barabiguze bazi ko byavuye kuri abo bantu bahigwaga bakagombye kujya babisabira imbabazi mu itorero kugira ngo babe nk'abakristo beza babashe kwiyunga n'Imana ndetse n'abandi bakristo basengana babohoke icyo kintu.
Amajambo yashikirijwe n'abayobozi b'intara hamwe n'abayobozi b'amadini yashimikiye kuki cyane cyane?
Abayobozi b'amadini nicyo bavuze cy'uko abaturage bagomba gukomeza gushishikarizwa gutanga amakuru mbere na mbere ajyanye n'aho abantu baba barishwe bakajugunywa, ariko kugeza ubu bakaba bata imibiri yabo itarashyingurwa mu cyubahiro, bagasaba yuko baba bazi aho abo bantu baherereye. Hari abajya bicirwa mu masengero, abandi bakicirwa hirya no hino, ariko hakaba hari abakristo babizi kugeza ubu babicecetse, babasaba rero gutanga ayo makuru ndetse n'ababa baragize uruhare rwabo, uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye, bakomeza kugenda basaba imbabazi banagaragaza yuko hari intambwe igenda iterwa kuko hari abakristo bagiye basaba imbabazi bakatura ibyaha bagiye bakora. Ubwo ni ku ruhande rw'abanyamadini banavuga yuko muri ino minsi ijana yo kwibuka bakomeza kugenda bafata mu mugongo abarokotse ari nako babaremera. Hanyuma ku ruhande rw'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba, guverineri w'intara yagarutse ku kujyanye n'uruhare rwa buri muntu wese mu kurwanya ikintu cyose cyatuma genocide yongera kuba. Agaruka ku mateka ya genocide hirya no hino, avuga ko genocide yakorewe abayahudi yabaye nabo abantu bakavuga ngo ntibizongere, ariko nyuma yaho genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda nayo iraba. Akavuga ati rero umuntu ugize uruhare mu kurwanya genocide n'ingengabitekerezo zayo, abagize uruhare mbere na mbere mu kwirengera ndetse no kurengera inyoko muntu muri rusange, kuko niba yarakorewe abayahudi igakorerwa abatutsi, bishoboka ko hari n'abandi bashobora kuyikorerwa igihe habayeho uburangare bw'abayobozi, ndetse na buri wese ntagira uruhare rwo kuba yahaguruka ngo yamagane ikibi gishobora kuganisha kuri genocide.
Iyi miryango yabasize ubuzima muri iyo genocide y'abatutsi aho mu Rubavu, bobo bavuze iki? Hari ikintu baba bashikirije?
Nabo bavuze haba abahagarariye inyungu z'abacitse ku icumu Ibuka ndetse n'abari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide. N'ubutumwa bagarukagaho nabwo ni ubwo gukomeza urugendo rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo ibyabaye byoye kuzongera kuba ukundi, ariko banasaba abanyarwanda bose gufatana urunana bafasha abarokotse genocide batishoboye nk'ababaye incike bashaje ubu ngubu batagifite abana batagifite ababitaho, bagasaba ko buri wese yagira umutima wo gukomeza kuba abo bantu hafi kugira ngo bumve ko nubwo habaye amateka mabi yasize abahekuye akabasiga ari incike, ariko bumve ko bari mu muryango noneho nyarwanda ubakunda, kandi bamara ubwoba n'impungenge z'uko icyo kintu cyabaye kibi kitazongera kubaho ukundi.
Claude Ganza, turagushimiye cyane rwose.
Murakoze cyane namwe.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika isamya nyina yi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda gufasha abantu gufabana ufubana iteka umuntu wabo aba itavye imana mu kuba tunganiriza rubanza rwo ku musezera mu buryo bw'imanza zindi z'umunezero tumenyereye kubona woba ari umwuga nk'iyindi myuga icigwa abandi buhakura mu gutangura indi myuga bakora idasanzwe nk'uko nikihe nivyo mugenzi wacu Oriana Itangishaka yaganiriye n'umuyobozi wa Societe Memoria ikora ico gikorwa mu Burundi Madame Dorine Muyubira atangura avuga icatumye atangura uyo mwuga.
Jewe icatumye ntangura uwo mwuga novuga ko natanguranye ico cyiyumviro igihe ngira urubanza nk'ugo rwari rwo guherekeza umwana wanje naramuze umwana hanyuma yari umwana kivuka ico gihe bari bambaze nta nguvu z'ukushobora gutegura urubanza rwanje nari mfite nkagira rero inshuti abagenzi barabimfasha mbonye rero ingene ndiko ndabifashwa n'inshuti n'abavukanyi n'abagenzi nabo bamerewe batamerewe neza nka jewe bari bakwiye nabo nyine ahubwo kuza kumba hafi mugabo mutabakundira kubera icyo usanga bisaba kwitegurira ubwo rubanza niho natangura mpimbira nti mbega yaba hariho umuntu yoba akora icyo gikorwa tukabimutuma akaba ariwe bizitunganiriza hama natwe tukaja hamwe tugashigikirana tukaremeshanya niho byaba byiza rero icyo gihe hari mu 2010 icyo cyumviro kirangumamo nkabona ingene twaherekeje uwo mwana nkabona ibyo nari gushobora kugira mugabo kubera atamabasha nari mfise canke nkumbure byari gusaba yuko no abo bandi no batuma kikabagora canke uwo mwana icyo cyumviro nticari kihari kubera ubu babaye yaba hari nk'umuntu nanjye yoza akampropoza ati akabivyumvira ati twogira ibi twogira ibi byoba byiza cyane niko gutangura rero kugira icyo cyiyumvira nubwo ko ari icyumviro cavuye ku vyambayeko
none nk'uko babivuze birasaba ibintu byinshi gutegura urwo rubanza rwo guherekeza uwo mwana wabuze kandi tugusabe gukomera kuko ni ibintu bishobora kugarura ibyumviro byinshi bya kera.
Oya kuri nariteguye narakize ubwa mbere ntibyakira ariko iyo ugeze ku rwego rwo kwafasha abandi nuko uba wamaze kubyakira
ni byiza cyane. None bisaba iki Madame Dorine guherekeza umuntu kuba atarabura umuntu ngo bamenye ibijyana n'urwo rubanza rwo guherekeza umuntu aba yitabye Imana kenshi bisaba iki iyo ubuze umuntu kugira ngo umuherekeze
ndumva muradi y'umuntu abuze umuntu nk'aho isi irimo bamwe bugira huhera rero ikintu cya mbere utagereza kumenya umunyambega ninde afasha nk'ingene umuntu wanjye n'umutegura mbega mushyira ayo mahema urazi ko turi mu hantu usanga imvura igwa haza abantu bakagandara mbega izo hema ziva hehe mbega ikibanza ibintu byose bikurikirana urabona muntu araza ku mpanda iwacu tuzungane ku mpanda niho duhamba mugabo ukimvira iki none ibyo byose ni ukwirukangayo nkabikora jewe nabuze cyangwa n'uwo muryango rero twebwe icyo tugufasha ibyo bintu byose tuba twarabiteguye tubifite ku buryo wewe icyo kintu kigushikiye uvuga uti nditura sosiyete na kanaka ikaza ikantunganiriza ibyo bintu byanjye byose bijyanye n'ikibanza afise n'uburyo afise turagerageza kugira ngo dushobore kwakira abantu bose batandukanye
ni ukuvuga kurondera aho imva izoba iri amashurwe aza kuja kuri iyo mva ingene kurarika abantu ku iradiyo
ikiziga korale ibyo bifasha ku bajyo bafasha kugira ngo mushobore guhekaza umuntu mu kanyamu neza mumuherekeza n'uturirimbo ibyo byose nibyo dukora.
Numva ko atari ibintu byoroshye na gatonya n'ibintu byinshi bisaba gutegura neza none utanga uyu mwuga abagenzi mu miryango yawe kugira utangure bavyumvira ko iki uyu babwira uti ngira ntangure gukora iki gikorwa bavuze bate
mu muryango iwanze ahumbuka barashigikiye cyane kubera bari basanzwe bazi ko nkunda gufasha no gutunganiriza abandi no gukora igikorwa ndagikoze muri rusange ndagerageza kugikora neza. Umuryango waranshigikiye kandi ati izo bizindiro ufite nibyo kuko nababwira ibyambaye ko hanyuma mugabo ngeze hanze mu bagenzi abenshi ntibantahura umva umenga ndose uraronse akazi uraronse ikintu coba kirimo amaheri ubu uraronse ikintu co gukora abo hanze benshi ntibantahuye mugabo maze kubasigurira igituma benshi bacambira ati ni kuri nibyo ubwa mbere umuntu ntubyumva mugabo umaze gusigura igituma icyo kintu gikora akenshi baragutahura.
Ni byiza cyane. Donc ubimaze imyaka ingahe rero ukora iki gikorwa?
Njyewe natanguye kugikora mu 2014 mu 2015 mugabo nari natanguriye ku bijyanye no gutegura imva aho abantu baba basanzwe barahambye nkatera udushurwe nkatera ubwatsi ari ushaka ko umuntu amushyira ko gashurwe yari mucyo abyibuka ibyo nibyo natanguriye ko gushikaho rero ntangura gusanga ibyo ntibikwiye ahubwo hariho n'ibindi biri imbere nko gutegura imuhira aho umuntu agandarira gutegura gushika ko ntegura antihama yose nahereye kuri antoke kuko nk'uko nayibabwiye nihera ku rubanza rwambaye ko maze gushingura umwana wanje nabonye umenga sinumuta nubwandanya ahubwo ndamukorera ahaba nkagira neza rero maze gukorera iwanje ku mwana wanje ntaca asanga umubanyi wiwe asa nabi reka nuyu ndamukorere hirya hariyo inshuti mbega nkorera ba uriya ndamureka buke buke maze gukorera nk'imva zishika cumi ndabona nti buriya aba bantu bose bari ngahara barakeneye umuntu yobakorera niko gutangura rero kwiyumvira iyo memoria iva mu kwibuka ni memoire ya n'italiano mugabo bivuga kwibuka nahereye n'inzira nti umuntu wese ategerezwa kwibuka uwiwe kandi ukagerageza kumwibuka neza.
Hari abashobora kuba bavuga Madame Dorine bati iki gikorwa ntibabona yuko gifise akamaro, umuntu yapfuye aba yapfuye nta gukoresha amafaranga menshi, uburyo bwinshi bisaba nk'ivyo mwasiguye, kuri abo bantu babwira iki iki gikorwa kirakenewe kirafasha mu byo twavuze mu ntango nk'uko mwe mubibona gifasha gute kugira ngo umuntu akoreshe ayo mafaranga ubwo buryo kugira ngo aherekeze umuntu?
Nibyo iyo umuntu yabuze ari uzazarikirwa akavuga ati mbega ibi byose ndabigira birakenewe ahubwo reka tubanze turabe n'abana sije cyangwa ingorane byari zisanzwe ziri mu muryango reka tugire ibishoboka. Nibyo ibyo bishingiye kirumvikana ariko nk'uko twese dusanzwe tubizi urupfu uguhambana umuntu iteka nirwo rubanza rwa nyuma rw'iwe aba afise kuri ino si. Nk'uko twese tubizi umuntu wese arifuza ko umuntu wiwe ajya aheza kandi cya kabiri nacyo ukimbira uti nk'abatwebwe twemera Imana batubwira yuko iyo umuntu ngaha twese twanzwa abageni ba Yezu niko nabivuga rero umuntu agiye ku bugeni bwiwe ategerezwa kugenda ameze neza mbega twumusezera gute mbega ikintu icyo iyo imaje twugumana kuko wajya ugiye kubiraba umuntu usanga mu mutwe uragumana imaje ya atamayo naho hoba haheze imyaka 30 uribuka igihe duhamba naka cyagenze uko hari imvura hari iki rero icyo kintu cyose kiguma kigaruka nicyo tugerageza gufasha kugira ngo umuntu agarukane imaje nziza ati yagiye yambaye neza ahantu yari ari hari hasa neza amajambo yavuzwe neza ukasisanga rero dufite ibintu ibyo kwibuka byiza twebwe sloga yacu muri memoria tuvuga ngo rien n'est plus vivant qu'un souvenir bivuga ngo nta kintu cyiza umuntu ashobora kumenya nta kintu biva kuba ikintu kiguma kibaho nko kwibuka nk'icyo wibuka rero twongera kugerageza kwibuka ni kwibuka byiza nicyo gituma tugerageza gufasha abantu gushingurana iteka babo kugira ngo bagumane imaje ya nyuma nziza ku babo.
Iryo shusho ry'ikuntu uyu muntu yatashe
agumane ishusho nziza.
Tuhinduye gato tukavuga ku vyerekeye sosiyete y'umwuga iki gikorwa mukora neza na neza, umuntu yoba afise iciyumviro co gutangura umwuga nk'uyu ushobora kwinjiza amafaranga, uwo muhanura yohera hehe, ibyumviro yotangura kubishira hamwe gute kugira ngo atangure, naho ashobora kuba afise izo nzitizi z'uko benshi batamutaho ico gikorwa giye gutangura kuko ntikimenyerewe nk'uko we watanguye.
Yego, cyo novuga nti icyambere na mbere kugira ngo icyo gikorwa ugitangure nuko mu mutima wawe uba witeguriye ufasha. Si gikorwa ushyira imbere amahera kuko nibyo nta kazi kadasaba kadagira agahembo, mugabo ubanza bwa mbere na mbere ukavuga uti mbega ndafise umutima w'ugufasha, ndafise umutima w'uguhoza. Hanyuma icya kabiri, mbega umuntu yabuze ndashoboye kumuvugisha. Hanyuma icya gatatu, mbega muri kano kanya umuntu yeza kumbwira yagize ingorane n'umufasha iki? Rero bisaba ko ubwa mbere na mbere utegura uburyo bw'umutima wumva ko uri umuntu ushiranye ko n'uwundi ufasha uwundi, kandi ugatangura guharura uti je naho ataco yomba ni umufasha. Kuko utaruwe gushyira imbere amahera uca usanga wa mutima uri kubarembera guhoza uri kurawuhoza. Rero icyo nubanza guhanura umuntu wa mbere ni akazi, nibyo mugabo gasaba umutima ukwitanga kudasanzwe, kuko bya ku kazi tugakora ibintu bisaba ko ubyuka akajoro ukagenda hakiri kare ukaba hafi abo bantu, ntihagire ikintu na kimwe cyo bakereza cyangwa icyo bakoshereza kuko n'abantu bari mu bihe bitoroshe. Ugerageza nuvuga kubahoyahoya mu buryo bushoboka bwose. Rero icyo ni cyo kintu cya mbere nuvuga ko ariyo umutahe wa mbere imbere y'ukugeza mu mitahe n'ibindi bintu by'uburyo ubanza kumva ko nukuri ufite n'umuhamagaro.
Ka rero tuje ku mirongo ya telefone, ni ikiganiro gihijambo abanywanyi bya Radijwi rya Amerika karyo. Turafise abari kuri Facebook, turafise abari kubaraduhamagara, reka nabo nyine tubaha karyo.
Amahoro Oriane.
Urahura komeye.
Ndakomeye cyane mu murenge wa Burega i Kigali mu Rwanda, Stanislas Karahanyuze. Maze kugira ngo mbashimire Ijwi rya Amerika. Ibiganiro mutugezeho ni byiza cyane kandi biratwubaka. Nshimira n'uwo mutumirwa kuko ari kutuganiriza byiza cyane. Nagira ngo mubaze nk'imirenge itagira amarimbi buriya yakakwiye kuyagira ihe nama. Murakoze, nicyo nagira ngo musobanuze.
Madame Dorene, ku kibazo cy'amatongo y'abantu bahamba abantu bitavye Imana kirahari muri aka kanya Bujumbura cyangwa mu Burundi hariho hose?
Yego, ubu unya abenshi bakorera ahitwa ku Mpanda, ni muri zone Gihanga. Navuga ko harahati kuko iyo umuntu agiye gusaba yuko yifuza gukora icyo gikorwa aritura abajejwe intwaro, hanyuma bakamumufashamo. Nuka kubu kuri ubu birahari nta kibazo turagira.
Murabafasha none abantu, iyo miryango murayifasha kuja kurondera ikibanza mukabasabira icyo kibanza, byose murabibafashamo?
Ego, twebwe ibyo byose turabibakorera.
Twakira uwitwa David.
Izo serivisi zigiye ziterwa inkunga na leta cyangwa n'ukwirya bakimara bagasa mbega nk'abantu bahari ibivomo ku ruhande, icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ntatebye rero kwari ukumenya niba afite abahinga bahagije bamufasha muri ibyo bintu, muri uwo murimo cyangwa.
Yego, navuga ko iki gikorwa mu kugikora leta nta kintu navuga ko idufasha, kari kutworohereza mu kuduha ibibanza byo gufubamo. Mugabo ku bindi nabyo by'ibikorwa, ingene abantu baboza babaterura, ingene bafasha kugira ngo uwo muntu yabuze ntabyogire ike munsi y'urubanza, turafise abahinga n'ukuri bavyize bitanga dushyira hamwe tugasangira uwo mutima tukamenya ingene dutegerezwa gufasha abo bantu.
Turagushimiye Oriane n'umutumire wawe, inshuti mwese mukundi Radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.